ni radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Uko muvyumvise radio ijwi rya Amerika isamiraniri ya Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro byo kuri no saha. Kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwezi k'umunani mwaka 2022, abasirikare b'u Burundi binjiye muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo kwifatanya n'igisirikare cya Kongo mu rugamba rwo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho.
Amabarabara yuzuye abantu bari kuzina mu mihanda, bafite ivyatsi mu mabarabara, hari umunezero utoroshe ubona amapikipiki ahita yiruka, bafite imitamana, bari gukora celebration kabisa, baranezerewe cyane.
Iyo ni inkuru yerekeye amatora yo muri Kenya, nayo nyene turayifise turayibashikiriza mu kanya. Kuri uyu wa mbere tariki 15 nk'uko mabyumvise, abasirikare b'u Burundi binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya nabo muri Kongo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho. Ubushinwa bwakoze indi myimenyerezo ya gisirikare uno munsi wa mbere mu mazi no mu kirere hafi ya Taiwan umunsi umwe inyuma y'uko umugwi w'abashinga amateka ba Amerika bashitse ku mugwa mukuru wa Taipei. Iran irahakana ko hari uruhara yagize mu gitero cyakozwe ku mwanditsi akomeye Salman Rushdie ku munsi wa gatanu w'indwi turangije mu burengero bwa leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bwakoze iyindi myimenyerezo ya gisirikare uno munsi wa mbere mu mazi no mu kirere hafi ya Taiwan umunsi umwe inyuma y'uko umugwi w'abashinga amateka ba Amerika bashitse ku mugwa mukuru wa Taipei. Fidel Niyongabo aratugira ibindi.
Igisirikare cy'Ubushinwa kimenyesha ko iyo myimenyerezo yabaye mu ntumbero yo kwishyura ku mikino ya politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Taiwan igeramiye amahoro n'umutekano mu karere k'umuhora w'amazi w'izinga rya Taiwan. Kimenyesha ko kizofata ingingo zose zikenewe kugira gikingire ubwigenge bw'igihugu, amahoro n'umutekano w'akarere k'umuhora w'amazi wa Taiwan. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Taiwan bwatangaje ko indege z'ingwano z'Ubushinwa 30 n'ubwato bw'ingwano 5 zabonywe mu karere k'umuhora wa Taiwan uno munsi kuwa mbere. Igisirikare cy'Ubushinwa cyatangaje ku munsi wa gatatu w'indwi birangiye ko caherahije neza imyimenyerezo yacyo ya gisirikare, yamara cyamenyesheje ko kizogira akatari gake iyindi myimenyerezo mu karere k'umuhora wa Taiwan. Ubushinwa bubona Taiwan nk'intara ibwegukira, bumaze igihe bwiyemeje kwigarurira iryo zinga bukoresheje n'inguvu hamwe vyokenegwa. Perezida wa Taiwan Tsai Ing-wen yashimiye abashinga amateka ba Amerika bagendeye izinga ryiwe mu gihe gikomeye no kubaberekanye ko bashigikiye Taiwan. Tsai avuga ko itera Uburusiya buri ko bukora muri Ukraine byerekanye ko intwaro zitwaza gahotoro zigeramye umutekano ku isi kw'imyemenyerezo ya gisirikare Ubushinwa werutse gukora mu micungararo ya Taiwan yageramiye bikomeye amahoro n'umutekano mu karere. Mu itangazo no munsi kuwa mbere, ubushikiranganji bujejwe rwo kwivuna abansi bw'Ubushinwa bwavuze ko urugendo rw'abashinga amateka ba Amerika muri Taiwan birenga ku bwigenge n'iyubahirizwa ry'indire z'igihugu.
Iran irahakana ko yagize uruhara mu gitero cyakozwe ku mwanditsi akomeye yitwa Salman Rushdie ku munsi wa gatanu w'indwi turangije mu burengero bwa leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo arabandanya iyi nkuru.
Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe rw'imigenderanire bwa Iran Nasser Kanani yagirije ahubwo icyo gitero kuri Rushdie ubwiwe n'abamushigikiye. Rushdie ariko aratora mitende muri iki gihe, yamara Iran yarerekanye imbere yaho ko yakurikiranye abatavuga rumwe nayo bari mu mahanga kuva habaye revolution ya Kiislam muri Iran mu mwaka wa 1979. Ivyo naho amareta y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyegetse ivyo bitero ku bategetsi ba Iran, naho Iran itashimikiye kuri Rushdie mu myaka ya vuba itegeko yasohoye risaba kumwica riracari mu ngiro. Salman Rushdie yasogoswe imbugita ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye ahantu yari yatumiwe gushikiriza ijambo mu burengero bwa leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarakomeretse mu gitigu, mu kuboko no mu ijisho. Iyo jisho ishobora gutabagara burundu. Hadi mata afise imyaka 24 ninde muri iki gihe yakoze ico gitero kuri Rushdie yarahakanye ivyaha yagirizwa abikishije ku mucamanza wiwe. Mu kiringo kirenga imyaka 30 harabagabishije kwica Salman Rushdie yatsindiye agashirimwe k'umwanditsi kubera igitabo yanditse The Satanic Verses cyavuga ku idini rya Kiislamu. Ayatollah Ruhollah Khomeini yahoze ari umuyobozi kizigenza wa Iran yitabye Imana yari yasohoye itegeko rya Kiislamu yitwa fatwa ryasaba ko Salman Rushdie yicwa.
Rakoze Fidel Nyonga bakuru makuru avugwa hijya no hino ku isi hatugushikirije mudusange no kuri internet yacu site yacu ni wezi.kaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook adresse yacu ni voa radio yacu mukanya na makuru ya karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika tuyahere ku matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya. Inyuma y'iminsi abanyakenya bari bamaze barindiriye kumenya uzoba w'umukuru w'igihugu cyabo hagati ya William Ruto na Raila Odinga bimaze gutangazwa ko Ruto ariwe yatsinze amatora. Ruto abaye perezida wa gatanu wa Kenya n'amajwi 50.5%, mu gihe Odinga yashigikiwe cyane na Uhuru Kenyatta yarangije igihe ciwe ku butegetsi yaronse amajwi 48.9%. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana amaze kuvugana na Jean Bosco Kubwayo, umurundi akurikiranira hafi vya politike ari ku mugwa mukuru I Nairobi, amubwira uko intsinzi ya William Ruto yakiriwe.
Perezida William Samuel Ruto ahejeje ubunyene gutangazwa ko ariwe yatsinze aya matora nk'uko mwari mubivuze, ahejeje gushikiriza ijambo ryiza ryashimwe n'abantu cyane, kuko wumva yagerageje kugaruka avuga yuko uwo bahiganwe ariwe Raila Odinga, ko amushimiye cyane ku bikorwa bagize iminsi barimo byo kwiyamamaza, ati twatanze imigambi ku banyagihugu none bahisemo gutora imigambi, ati nemeye ko mu butware bwanje nzokorana na bose, ati nabo muri opposition n'abashyize inyuma cyabaye ikintu cyiza abantu bashimye, kuko ntabwo yavuze imvugo nk'iyo twagiye tubumvana mu bihe by'imyamamazo, yerekanye ko koko adashyize hambavu uwo yatsinze. Ikindi yavuzemo cyashimishije abantu cyane, yavuze ko umukuru w'igihugu yahahora bari basanzwe barongoranya igihugu, kwamushimira cyane imyaka 10 bamaze bakorana, kandi ko azohora mwubaha kandi atazogaruka muri byakahitse. Yavuze mu ijambo ko atazogaruka mu byakahitse, agiye ahubwo kuraba imbere.
None aho ngaho utuye Dagoretti n'ahandi hirya no hino mu mujyi wa Nairobi, abantu bifashe gute? Barabyina intsinzi, umwuko hari umeze ute?
Umva, ubu ndakubwira, tuvugana mvuye ku irembo na tembereye ndaraba amabarabara yuzuye abantu bari kubyina mu mihanda, bafite ivyatsi mu mabarabara. Ni ukuvuga hari umunezero utoroshe, ubona amapikipiki ahita yiruka bafite imitsamana, bari gukora celebration kabisa, baranezerewe cyane. Biboneka ko bari biteze cyane uyu munsi.
Aya majwi atangajwe nyuma y'amasaha menshi abantu bategereje. Wabibonye, hari na bamwe mu bagize kariya kanama gashinzwe amatora bane batari aho amajwi yatangarijwe, hari batatu gusa bivanyeho, batangaza yuko batemera amajwi atangajwe. Nubwo bwose bari muri ako kanama, ibyo bisobanura iki?
Ugiye kuraba uko byatanguye kumva bakiriko baraharura aya majwi, yagiye biboneka ko aba bakandida babiri bagenda babangabanganwe. Mbere hakagiraho abantu twokubaza tuti twabona yuko bari busubiremo atawuri bushikane 50% guteranya umuntu umwe. Ariko ugiye kuraba uyu munsi aho uburongoye aka kanama yavuga ko aza gutangaza saa 9, byaboneka ko hari ikintu kitariko kiragenda neza. Ziyaboneka ko batariko barumvikana bariya basanzwe bagize kajya kanama nk'uko ari indwi. ubwo tumaze kubona yuko hariho bamwe bavuze bati ibiza gutangazwa twebwe nibituraba kuko ari tutumvikanye ko niza dutangaza ko twatwibanye tuti uyu mwanya n'uwiki ubu rero ikintu umuntu wari wese yo kwibaza ugaragaje gusefanga ukaraba nuko umuntu wese yo kwibaza mbega amajwi atangajwe na batatu kuri barindwi ubwo bihaza bigenda gute biragaragara ko nuko tubimenyereye ubwo Raila Odinga ari butware ibirego kumbure muri sentare hanyuma barorere imbere yuko watangajwe azorahira icyo sentare iza kuvuga ku birego azoba yatanze hanyuma abantu naho bariko baranezerwa iyi Kenya irafite ukuntu usanga ibice bitandukanye ugasanga akarere runaka barakunda umukandida runaka akandi karere barakunda umukandida runaka hafi aho nuyagiyewe ugiye no kuraba no mu majwi bagiye bavuga Ruto ari imbere cyane ariko hari akandi karere kari kure yacu nkaho bita Gakisumu nkaho bita Kibera n'ahandi hatandukanye ubu aya masaha aratekanya abantu ahubwo barashavuye nibaza ko naho tutarabimenya bashobora nabo gukora ibindi bitandukanye no guserebra icyo twari twiteze ni uko Raila Odinga nawe yari akwiye kugira icyo avuze kugira ngo abamukurikira nawe bamenye imyifato bari bufate ariko kugeza ubu ntacyaravuga
uvuze Raila Odinga ariko hatangarijwe amatora hari William Ruto wenyine Raila Odinga ntabwo yahageze bisobanuka gute kuba we atarahari
tugiye kuraba Raila Odinga ubwa mbere yiyamamarije kuri intebe y'umukuru w'igihugu ndabona bugize gatanu no mu buheruka naho nyene aho William Samuel Ruto yari yamamaje ari kumwe na Uhuru Kenyatta naho nyene batangaza kubera ko ubundi IEBC yabanze kamenyesha abakandida imbere yuko batangaza bakabahamagara ati nimuze bimeze uku kugira ngo umuntu aze yiteguye azi ikimuzanye kenshi Raila ntakunda kuza n'ubuheruka ntiyaje biragaragara yuko nuno munsi tumaze kubona ataje twahise tumenye ko ibyo byose atari we baza gutangaza
Bosco kugayo umuseshenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane ku bwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Urakoze Veniste tukivuga kuri inkuru mugenzi wacu Tin Ishimwe nawe nyine amaze kuvugana na Olive Mukamikazi umunyarwandakazi aba mu gisagara cha Mombasa amubwira uko insinzi ya William Ruto yakiriwe muri ako karere.
Sinzi yakiriwe neza hano ku bakunzi be cyane bamwakiriye bishimye cyane kubera ko bari bategereje uku gutangazwa kwe bari bagutegereje cyane bihanganye none bishimye pe uri kumva mu muhanda mahoni ari kugenda avuga bambaye imihondo kubera ko ishyaka rye ryarigizwe n'amabara y'umuhondo n'icyatsi uri kubona abantu benshi bayambaye
Amatora yo muri Kenya na amatora yakunze kugenda arangwa n'imvururu kenshi nyuma yo gutangazwa atsinze aho ngaho mu mujyi wa Mombasa uretse kuba abantu bagaragara nkaho bishimiye intsinzi ariko nta bintu by'urugomo nta mvururu zihari
urebye mu mujyi wa Mombasa nta bintu by'urugomo bihari uretse mu nkengero za Mombasa hari udukaritsiye tw'abana b'ingimbi badakora niba urebye bazana imvururu kubera benshi baba banywa babakoresha ibiyobyabwenge abandi bashaka kwiba gusahura mbese muri utwo duce nitwo akenshi baba bashaka urugomo ariko umutekano urahari umutekano muri utwo duce bagiye bashyiramo abashinzwe umutekano cyane abasirikare abapolisi mbese urebye ubona umutekano pe barawiteguye urwego rwo hejuru
amajwi atangajwe mu kanya gashize hagati y'abakandida babiri barahanganye Ruto na Odinga ariko amajwi yakunze kugenda atangazwa yegeranye cyane ninde ubundi aho ngaho muri Kenya wahabwaga amahirwe kurusha undi yuko ashobora kuba perezida wa Kenya
wasangaga abenshi baha amajwi Ruto kubera ko Ruto uri kubona abamutoye ni Mount Kenya yose yaramutoye kandi ni nini cyane kandi n'abantu baba ari benshi noneho no mu gace kabo k'iwabo bwita havuka nabo baramutoye bose mbese nta hantu kandi naho marutanwaga mbese nawe yamurushaga cyane abonaga ko Ruto amurinze amurusha cyane ukuruta aho Raila yabaga yatsinze wabonaga ko barutanwaho amajwi make yari menshi cyane
no kuvuga ko mudatunguwe n'imaze gutangazwa ko Ruto arutsinze kabone nubwo byakunze kuvugwa kenshi ko kuba Uhuru Kenyatta ucyuye igihe irashyigikiye Odinga utavugaga rumwe nawe
ubundi urebye ntabwo byatunguranye cyane kubera ko abashinzwe politiki babita abacambuzi cyane cyane nk'iyo twakurikiraga wasangaga bari kuvuga yuko urebye Ruto yatangiye gukosana n'uwo mugenzi we noneho atangira kare kuyegereza iri ya Mount Kenya yaho uravuka noneho aba atangira kubereka yuko uyu nguyu amwanga kandi ntacyo bapfa noneho abenshi bakavuga bati kuki ari gushyigikira uriya kandi uriya yaramwangaga mbere tuzi ko ntakintu ashoboye ntakintu azi ari umwanzi w'abagikuyu none kuki amushyigikira noneho babaza Uhuru baramubaza bati kuki udashyigikiye uyu nguyu nk'uko wari warabyemeje noneho babona yuko hagati yabo hari akantu mbese ko kutumvikana baravuga bati uyu nguyu ni musariti niko babyita mu Giswahili uyu ni musariti ntabwo twebwe tumwishinga kandi uyu nguyu yaratugiriye neza ntacyo twamuhora reka tumutore twakwishinga uyu nguyu wamuhemukiye akaba yisunze uriya kandi uriya yari umwanzi none reka twakuhemukira uyu nguyu natwe wari waratwijeje ko bazakorera hamwe none reka tumuha amajwi yacu kugira ngo azakomeze uru rugendo bari batangiye rwo kuyoborana mbese urebye abaturage ba Uhuru babonye yuko Uhuru ahindutse umuhemu niyo mpamvu babonye yuko batagomba kumushyigikira kumukurikirana cyane ngo bamutorere umuntu yari yarashyizeho urebye bavuga yuko Raila yabuze amajwi hirya aho ngaho iwabo kwa Uhuru kubera yuko yashyigikiwe na Uhuru kandi Uhuru babona yuko ari umuhemu nk'uko abaturage babibonye niyo mpamvu batashyigikiye cyane
Olive Mukamukiza umunyarwanda utuye mu mujyi wa Mombasa muri Kenya ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane team
arakoze cyane team ishimwe kuri icyo kiganiro agiranye na Madame Olive turacari ku matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya aho William Ruto mu matora yatsinze turi kumwe ku murongo na Dieudonné Ndayishimiye n'umurundi akurikiranira hafi politike muri Kenya akaba aranguriye imigambi yiwe hiyo nyene muri Kenya mushinga nahe Ndayishimiye mbanje kugushimira kukanya utoye kukuganira natwe uherereye he muri aka kanya kitwa gute akarere urimwo vyifashe gute
ego murakoze cyane jene muri Central Province ya Kenya muri county ya Kiambu reka mvuge mu ntara ya Kiambu mu rurimi kumvikana rw'Ikirundi aho niho mereye pulo muma
none muri Kiambu ko twumva ko muri Kenya rimwe na rimwe nk'uko umushinga ntaye Bosco mu nkuru ihejeje mu kanya kari imbere yuko muri Kenya hari ahantu usanga hakunzwe cyane n'umukandida runaka n'ahandi hakunzwe cyane n'uwundi mukandida aho Kiambu bari biteze ko arinda aza gutsinda cyangwa ninde bari bipfuza ko atsinda mu matora y'umukuru w'igihugu
ego ndagushimiye cyane kuri icyo kibazo nkuko ubivuze nivyo nga muri Kenya uturere turatandukanye nkuko uturere dutandukanye niko buri karere buri mukandida ari populaire muri ako karere ego bo akarere merereyemwo asanzwe ari muri Central Province o umuntu yasanzwe ari populaire yari waramutse uwatsinze ari William Samoei Ruto Onyine we yasanzwe ari populaire mu karere ka Kiambu ego
hari icyo bari bamwiteze ko cyane nk'iyo aje mu kwiyamamaza canke ari karaganiriza abanyagihugu babona ko bifuza ko ari iki yo bakorera ngaho muri ako karere canke mu gihugu muri rusange William Ruto yabemerereje
ego bo ya bari bamwiteze ko impinduka bamwiteze ko impinduka nyinshi kuko wewe kubwiwe mu migambi yiwe mugambi nyamukuru ari mugambi yise bottom up afite kugira ko ari mugambi wo gufasha aba wo kuduza abari hasi bakuru tubuzi buto buto kugira ngo baronse baronke kwibeshaho mu buzima agafata karorero kiwiwe kaho yavuye kaho yatanguriye akavuga yuko watavukiye muri presidence na Uhuru Kenyatta akavuga yuko wewe yavutse ya byawe numwirimizi umworozi rero na akavuga ati aho ngizi byavuye gukora cyane rero akavuga ati nipfuza yuko umuntu wese afite umwete wo gukora ni byiza yuko ndamuteze imbere tumukure hasi tumuduze hejuru aduge kabisa mu buzima donc ni yise bottom up kuduza akaba agafocusinga gose kuri kuba kenyezi badaza utuntu duto duto nk'aba mama abo yita ba mama mboga akaja abandi ni abakora ubuzi bwo gutwara moto kenshi muri mukwiyamamaza kuriwe yiyegereza abantu bato bato
none abandi batamutoye kumbura bashaka ko ari Raila Odinga atsinda aho bari amakenga bo bafise mu mutekano wabo ko tuzi ko muri kahise habaye imvururu mu bihe by'amatora kumbure n'ukuntu Raila Odinga tanaje aho batangaza ibyavuye mu matora kuri mwebwe byo babisigura iki ho bari amakenga kubijanye n'umutekano
oya ayo makenga nayo turabona n'akaruru duhiriyemo akare duhiriyemo kakiyambu mu mateka y'ibiro byigeze byagirira ba muri Kenya ibintu nk'ibyo ntizigeze bihaba n'igihe sinzi ngira ariko bera kenshi bagenda bararonga bagenda baratsinda ariko sinibifatira kuri icyo onye gusa hamye ari ahantu watekanye kuva kera bo mu karere mereremwo nabyo ntabwo tubyibaza abatoye Ruto abatamutoye bose baratekanye kabisa icyo kibazo nta n'umwe afite ubwoba kuri icyo onye
ubunye biriko baragoroba abantu bahimbaje gute turumva ko yemereye abantu bato bato kuzobaduza bo bahimbaje gute cyane cyane turabiye nko kuri abo bavuze abamotare abo ba mama mboga bo bahimbaje gute bacumva ibyavuye mu matora
ego byabahimbaye gose bayoyewe bamwe umva abaye gusimbagurika of course nitushobora kuvuga yuko biri final kubera uradzi yuko bisaba ko nuzenya senari nkuru ko ibanza ibyemeza yemeza ibyavuye mu matora mu matora aherutse ya 2017 niyo narindi byarabaye gucyonye abantu basimbaguritse gucyonye baryohewe kubera ibyavuye mu matora hanyuma senari kivuga ati amatora asubiguyemo amatora cyarasubiguyemo ariko ezimati uko abandi nyine yubatswe kandi gutsifashe batsinda mu nyuma urumva yuko nibi nyinye of course baracelebrating baragiyoherwa byabaye barahimba ariko barahimbarwa kubyabaye aho tutaramenya ingingo iza gufatwa na sentare yemeza cyangwa yaka na matora kuno bya kuyagenze
Dieudonné
bizovana kandi no kuba no kubitwa ko batakaje nibaza kwitwara ego
birumvikana Dieudonné Ndayishimiye umurundi arangura imigambi yiwe muri Kenya ukaba kandi ukurikirana hafi politiki y'igihugu turagushimiye cyane makuru kuri radio ijwi rya Amerika arabandanya kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukumunani mwaka 2022 abasirikare b'u Burundi binjiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'igisirikare cya Kongo mu rugamba rwo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko nkuko byatangajwe n'abategetsi bo muri Kongo n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari ibuvira
amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Buvira Alietna Makelongo avuga ko Abarundi binjiye muri teritwari ya Uvira barahitwa Rubinizo mu kibaya cya Rusizi binjiye mu rwego rw'itsinda ry'ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kandi ko bazakorana n'ingabo za Kongo mu kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ntara y'Kivuyepfo.
C'est depuis ce lundi 15 août 2022 que le contingent de forces de défense du Burundi est entré officiellement en République démocratique du Congo dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola.
Ya gizati kuva kuri uwa mbere tariki ya 15 y'ukwezi k'umunani mwaka 2022 nibwo itsinda ry'ingabo z'u Burundi ryinjiye ku mugaragaro muri Congo mu karere ka gisirikare ka Sokola de. Iri tsinda ry'ingabo z'u Burundi kuri ubu ziherereye mu kigo cy'amahugurwa cya Rubinizi kandi ryaje mu rwego rwo guhuriza hamwe ingufu zishyigikiwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho. Andi makuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu basirikare bari mu kibaya cya Rusizi yemeza yuko ari abasirikare 630 bo mu Burundi binjiye muri Congo banyuze ku mupaka w'abavugizo uri kuri Kiriba. Gusa kwinjira muri Congo kw'abo basirikare b'u Burundi, bamwe mu bagize sosiyete sivile zo mu kibaya cya Rusizi ntibabyakiriye neza kuko bashinja ibisirikare byo muri ibi bihugu ko nabyo bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho. Bernard Kadogotondo ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu kibaya cya Rusizi yagize ati:
ni Burundi nibatu banayisekirize teritwari ya Uvira na Fizi.
Aba Barundi nibo bateza umutekano muke muri teritwari ya Uvira na Fizi. U Rwanda nirwo ruteza umutekano muke mu ntara ya Kivu ya ruguru yose, naho Uganda nayo iteza umutekano muke muri za Ituri. Abo bantu ntibaje neza iwacu kuko aribo bateza umutekano muke, kuko umuntu ntiyakwatsa umuriri wawe namara ngo ari ujya kuwuzimya. Bamwe mu baturage batuye mu turere twibasiwe n'intambara twa Fizi, Uvira na Mwinga hari icyo basaba izingabo z'u Burundi zinjiye muri Congo gufatikanya na FARDC mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho.
Nibaze bakore neutralite donc bagarura amahoro mu karere, abaturage bahinge, abaturage batahe bahinguke, abaturage basubire iwabo, basubire mu mihana yabo. Ega bari abagabo nimba baje bakaza baje guhagarara hagati y'abaturage bagatanga amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Je ne fata kibazo kirimo ahubwo tugiye kugira inyungu nimba relema misyo bahawe bazayikora kuko bayihawe. Icyifuzo cyacu nuko baboza batabogamye, nuko boza badafite uruhande babogamiyemo bagahagarara hagati y'amagroup arme donc bakayadomantela badashingiye ngo nabangaba cyangwa nabangaba.
Ingabo z'u Burundi zinjiye kumugaragara muri Congo mugeze icyaragazihakana yuko zitari ku butaka bwa Congo mu kurwanya ishyamba z'abarundi za Red Tabara, nubwo byagiye bisohoka mu maraporo y'inzobere za Runi. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Murakoze Vedaste Ngabo, turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, ariko reka tubabwire ibice bikuru bikuru vy'amwe mu makuru twabashikirije cyane cyane yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma y'iminsi abanyekenya bari bamaze barindiriye kumenya uzoba perezida wabo hagati ya William Ruto na Raila Odinga, bimaze gutangazwa ko Ruto ariwe yatsinze amatora. Ruto abaye perezida wa gatanu wa Kenya n'amajwi 55.5%, mu gihe Odinga yashigikiwe cyane n'umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta yarangije igihe ciwe ku butegetsi yaronse 48.9%. Mugenzi wacu rero Veniste yaganiriye na bamwe muri bo, Jean Bosco Kubwayo, atubwira yuko akarere kameze neza muri Kenya, umutekano utekanye henshi. Twababwiye kandi yuko kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukumunani abasirikare b'u Burundi binjiye muri Repubulika ya Demokrasi ya Kenya ya Kongo, nako Demokrasi ya Kongo kwifatanya n'abasirikare ba Kongo mu rugamba rwo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko, nkuko byatangajwe n'abategetsi bo muri icyo gihugu cya Kongo. Ayandi makuru rero murashaka kuyaronka kuri site yacu ya internet, adresse ni wezi3@radio.voa.com. Ndashimiye mwese mwaduteze amatwi, nshimira na Nadia Taha yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye mwese.